Ili nijwi rya Amerika. Radijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.kaburungu radio yacu voa.kaburungu.com. Mukanya murumvise ikiganiro muri sanga yamara imbere yaho mwumvise inkuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini mu Burundi. Intwaro n'igipolisi mu Kayanza biriteguye guhangana n'abayoboke baze biya bore hirahira bagasubira gusengera mu kibanza cha Businde. Ivyo vyashikirijwe kuri uwa mbere n'abarongoye izo nzego aho bariko barakira abaturuka muri iyo ntara babakuye mu Kirundo. Wabaserukiye yemeye ko bagiye gukurikiza amategeko ya Kiliziya n'ay'igihugu. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ubwirwa rwo bwa nyuma leta y'Uburundi cy'ikibanza aracugaye uzocegera adakomereka ntabwe yuko atabimenyeshejwe.
Incho indwi zose buramatari w'intara ya Kayanza Anicet Ndayizeye yasubiyemo iryo jambo rigabisha abazokwihenda bagasubira gusengera mu kibanza cy'Ubusinde kiri muri komine ya Gahombo. Iryo jambo rigabisha ryatumberezwa ku bayoboke b'inyigisho z'umwigemeze biyagenda ku Mana bo mu makomine ane y'intara ya Kayanza bagera ku 276 muri abo abarenga ijana baturuka muri komine ya Gahombo isanzwe ibarizwamo umutumba wa Businde. Siku busa buramatari w'intara ya Kayanza yagabisha cyane kuko uwo mutumba ari wabaye imbarutso y'amatati hagati ya leta y'u Burundi n'abayoboke baze biyangenda ku Mana. Ariko imbere yo kubagabisha buramatari yabanje kubibutsa ko gusenga bigengwa n'amategeko.
Muremera neza yuko leta y'u Burundi hari amategeko agenga amadini ningene abantu basenga mu gihugu muravyemera? Muremera neza yuko atamurundi numwe arekuye gusengera ahatemewe n'amategeko?
Ntimwishuye.
Bivuga yuko nubwo mwagarutse muje gusubira kugarukana ka kajagari kari gahitse, sibyo? None nibyo mugarukanye? Twebwe turabakiriye nk'abavukanye kandi turemeye kuzobafasha ibikenewe byose bishoboka byose mu gihe cyose muzaba mwemeye gukurikiza amategeko abajeje intwaro bababwira n'abajeje umutekano.
Muri uko gukurikiza amategeko uramutswa intara ya Kayanza yabarikuriye gusengera imuhira.
Mwema mwavuze ko muri abakatolika muremerewe gukurikiza gukora ibikorwa byose byo gusenga mu gihe Ekereziya ya Katolika ariyo ibabwiye uko mubikora. Atari uko nobahanura yuko umwe wese yoshashinga umusaraba iwe muri saba cyangwa ahandi mugabe iwe we n'umugabo wiwe cyangwa n'umugore wiwe n'abana biwe mugasenga iyo Mana kuko noneho na jene mukatolika bavuga yuko atazoja mu ijuru idini atazoja mu ijuru umuntu, sibyo? None we naza gusenga ugasengera muhiri wawe ntawe uzogukoma mu gihe udahungabanije umutekano w'ababanyi.
Umukuru w'igipolisi mu ntara ya Kayanza yabakuriye inkoni ku gishyitsi ko yiteguriye guhangana nabo mu gihe borenga kuvyo buramatari yabasavye.
Ikibanza cy'Ubusinde ubutwara cyifashe n'ikiwacu kirimo abajejwe umutekano ni kambi, ntabwo twifuza guterana amabuye nk'uko byabaye mu myaka iheze. Turazi ko tuvukana turi bamwe bose rimwe twese turabarunda. Nihagira umuntu azazanye agatumatara ko kuyumvira gukora ibihitiye muri imyaka iheze, twebwe n'ukuri turabakunda kandi mwe murabizi niyo mpamvu twabakiriye uko mubibona. Ariko uzokwiyanka akumva atikunze akaza gusigara n'inzego z'umutekano twariteguye bikwiye bisumbirije ndetse uko mwari mubizi mu myaka iheze.
Uwabaserukiye aho bashikiye ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Gatwaro yemeye ko bagiye gukurikiza amategeko y'igihugu.
Tugiye kubaho nk'abanyagihugu nyine mu bandi nk'uko byari bisanzwe. Abatujejwe mwavuze ko muzotuba hafi muzodukurikirana hanyuma muturabe tutabagoye namwe mutatugoye hanyuma ibisigaye muzoza muratubwira mwatubwire ko muzoza muraturemesha.
Ku izina ryabo yaserukiye yanemeye ko bagiye kugamburukira amategeko y'indongozi z'ishengero Ekereziya y'abayoboka.
Muramatari yabivuze aravuga yuko twemera ekleziya turavuga ati turayemera hanyuma aravuga ati nuremera umusubirizi wa Petero turavuga yuko tumwemera kandi koko turamwemera hanyuma twebwe icyatumye dusenga ukwacu byaribonekegwa cy'umubyeyi Bikira Maria je nizere yuko uwo bizonanira kuja gusengera muri ekleziya bamuhaye umuco azokwimenya atayirinze kugorana nkuko babivuze
intara ya Kayanza yakiriye abayoboke baze biyangenda ku mana batahukanwe mu Burundi bavuye mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu w'Imana bari mu baciye ku mpaka wa Gasenyi Nemba mu ntara ya Kirundo bagera ku 1064 iyo ntara ikaba yiteze ko ishobora kwakira umwanya n'umwanya abandi ku mpaka wa Kanyaru yo hasi muri komine ya Busega y'intara ya Ngozi mu Kayanza mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
turakushimiye Jean Bosco kuri iyo nkuru ubu rero ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jendi mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Perezida w'igihugu cya Botswana Ian Khama yashyikirije Cheso ubutegetsi ku munsi wa 6/7 turangije yasubiwe n'icyegera cya Perezida Mogwetsi Masisi Perezida Mushasha Mogwetsi Masisi afite imyaka 55 yarahiye ejo ku munsi w'Imana yakoresheje ijambo ryiwe ryo kurahira mu kwiyemeza kuzerekeye gutorera inyishu ikibazo cy'ubushomeri cyane cyane ku bakiri bato mu gihugu Perezida Khama yagendeye ibice 57 byose bigize igihugu cya Botswana kuva mu kwezi kwa 12 aho yasezeye abanyagihugu imiliyoni 2,200,000 ivyo ni nyuma yuko arangije imyaka 10 rekuriwe nibwirizwa shingira ibi ringo bibiri vya Perezida Khama ku butegetsi byaranzwe n'iterambere gihuta ry'ubutunzi bw'igihugu n'ubuyobozi bwiza ku rutonde rw'ishyira hamwe rikwirikirana ivyerekeye ruswa ku isi Transparency International igihugu cya Botswana gico gihugu gifise urugero ruri hasi cyane ku vyerekeye ruswa mu karere ka Afrika Perezida Khama yamenyekanye nk'umutegetsi avuga ibintu adaciye ku ruhande adakoresheje inyifato abanyepolitike bakoresha mu bisanzwe yaranebaguye abategetsi batari bake harimo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na Robert Mugabe igihe yari Perezida w'igihugu cya Zimbabwe Nikiye cyigwa ibihugu bitari bike byo muri Afrika byo kura ku gihugu cya Botswana ku bijanye n'umutekano iterambere n'ubuyobozi bwiza mu kiganiro muri Sanga twatumiye abarundi Pierre Clavence ngiyumva akurikiranira hafi ivyerekeye politiki akaba kandi yanonosoye ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara na Emmanuel Nkengurutse yanonosoye ivyerekeye amategeko n'imigenderanire y'ibihugu akaba kandi yigeze kuba umusenateur ndabahaye ikaze muri iki kiganiro batumire Ego nashaka ntangurire kuri Pierre Clavence ngiyumva ivyerekeye uva ku butegetsi bwa Perezida Ian Khama muri Botswana mwavyakiye gute
inkuru yanezereje abantu benshi cyane kuvuga ko hari byinshi cyane abantu babonye ko bimeze neza aho abantu babisikanya neza mu byerekeye uburongozi bw'igihugu
nawe Emmanuel Nkengurutse wavyakiye gute Emmanuel
ego nazakiriye neza cyane kuko ari mu ndongozi z'abanyafurika zigenda neza zitanze akarorero keza ku byerekeye kubisikanya ku butegetsi nk'uko amategeko y'ibihugu aba bivuga ni ibintu rero byiza byo kwereka akarorero abandi bategetsi abandi bayobozi bafite kandi urabona icyo gihugu kuko cyamaze fise abaperezida b'amabigenzi uko nyene ntibarenze imirengo babahaye nicyo gitumba usanga cyarateye imbere mu bisata byose by'iterambere bisa rero singena bigenza bakubahiriza amabwirizwa n'amategeko y'igihugu uko abitegekanye bakigenga ubuntu bakubahiriza ijambo batanze ibyo rero ni ibintu byiza byagomba kwereka akarorero abandi bakuru b'ibihugu ba Afurika bizotuma ibihugu byabo bitera imbere n'abanyagihugu bakishima bagatera imbere bakubahirizwa uburenganzira bwabo nicyo nabishoyemo ko ndatsindiramo.
Ego tia clave nsengiyumva umuntu aravye igihugu ca Botswana bivugwa ko mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi cyari kimwe mu bihugu bikenye cyane bibaho ku isi, ariko kuva icyo gihe kikaba cyagize intambwe zikomeye cyane mu byerekeye ubutunzi. Niki ubona cyabitandukanije n'ibindi bihugu byo muri Afurika, aho umuntu aravye urugero rw'iterambere vyari ko mu myaka mirongo itandatu vyikukiye gushika n'ubu hari ivyasubiye inyuma, ahubwo na bikeye vyari bifise muri iyo myaka vyasubiye inyuma bigatabangana?
Ego amateka y'iki gihugu cya Botswana biravugwa nk'uko yaje kubimenyesha ko mu myaka mirongo ine hafi iri ise cyari igihugu gikenye za mirongo irindwi, ariko hariho icyo abantu benshi ngira nka mu Burundi batazi n'uko Botswana ni igihugu kinini gifise kilometero kwadirate zirenga gato ibihumbi majana atandatu, mugabo kakagira abantu bake cyane, ni ukuvuga abanyagihugu bo muri Botswana ntibarenga imiliyoni menga nka zibiri, ntibashiki miliyoni zibiri n'inusu. Ni ukuvuga kandi ko hariho ubutunzi buriho muri icyo gihugu bwinshi cyane mu byerekeye nka ikivugwa cyane ni diyama. Diyama rero si mwene babivuga mu Kirundi, mugabo n'amabuye y'agaciro kanini cyane yahaye Botswana kuba kimwe mu bihugu byifashe neza cyane. Mbere ubu muri umwanya two turavuga si n'igihugu giharugwa mu bihugu biri mu nzira y'iterambere, ahubwo bavuga ko ari igihugu kiri hagati na hagati mugabo kijya mu bihugu biteye imbere. Bivuga kandi ko iki gihugu mu by'ukuri ubutunzi bwacu ukuntu bwashoboye kugabugwa byarerekanye nk'uko mwabivuze ugushaka kw'abarongoye kw'abakirongoye kugira ngo bashobore gutorera inyishu ibibazo by'abanyagihugu. Bivuga ko atakibazo cyo gufungurwa cy'ibifungurwa kihari, hanyuma akaba barashoboye no kwiteza imbere no mu bintu bikomeye cyane nko mu gukoresha imitahe, mu gushyira imitahe ikomeye mu masosiyete akomeye cyane aba mu gihugu cyabo cyangwa mu bihugu bihana imbibi. Ikindi cya kabiri ni uko Botswana ikikuzwe n'ibihugu novuga ko mu by'ukuri mu by'ubutunzi byifashe neza, ariko cyane cyane novuga mu bya politiki atari bitaze birabangi atantambara twumvise nyinshi cyane, kiretse ko muri iyi myaka nk'ubu tuvuga ko aho uyo yigeze kuba afise ikibazo yigeze kuba ariko arashikiriza cyari cerekeye nko muri Zimbabwe aho hari ikibazo yavuze nk'uko mwabivuze mu itangura kuvuga mu ntangamarara aho yifatiye nko mu gahanga nka perezida wa Zimbabwe. Ariko rero tugarutse kuri iki gihugu twovuga ko cyane cyane cyatumye kiguma ku ntambwe iteye igomwe mu by'iterambere ari intwaro nziza, hanyuma hakaba n'ukumvikana kwabaye mu banyagihugu akaba atari imigumuko mbere tumvise yigeze kubaho cyane kugira ngo habe harabaye gukoresha ingufu cyangwa ibindi bintu. Kuvuga ko ego
tubandanye ikiganiro tuze kuri Emmanuel Nkengurutse abitegereza ibintu baravuga nkuko twakutubaga iyo terambere ko mu bisanzwe terambere nyakuri rifatira mu bice byose bitandukanye by'igihugu no hagati mu gihugu bazi igihugu cha Botswana baravuga ko kumbura gifite abantu bake mugabo hari nibihugu bifite abantu bake mugabo byamunzwe na ruswa ruswa yatsindaro nka za Guinea Equatorial badafite abantu benshi bafite ibitoro byinshi ariko abategetsi barangwa na ruswa irengeje ariko kuvyerekeye Botswana bavuga kugiye no hagati mu gihugu bona amabarabara meza bona amazi meza ku banyagihugu ibitaro amashure meza niki abandi ibindi bihugu byo muri Afrika byo hafatira ku iterambere nyakuri rifatira hagati mu gihugu
ego gutya iyo fushe igihugu fushe ndwara nziza shingiye ku buyobozi bwiza gukora ibyo abanyagihugu bashaka kikaba gifite cubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu kandi kikaba gishingiye ku mategeko icyo gihe kuno bisanzwe byagifite uburyo bwo gutera imbere kuko urumva zibabahiriza abantu niryo shingiro ryitunga abantu nibo bakora byose iyo bahari uburenganzira bwo kwishyira bakitana kukubahiriza uburenganzira bwabo hanyuma niyo batase badahava ubutungane bukabatunganiriza abo bantu baca bakora amaboko mu mbuzu bagakora ntibatsinda amaboko akongera ubwenge bwabo bakabubyaza umusaruro badahava rero bakagenda bakubaka amahinduriro bagakora byose leta nayo nta kindi ikora atari ukubatunganiriza ikarahwe kuko amagara y'abanyagihugu ameze neza yuko baronga ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore kwiteza imbere yuko amabarabara n'ibindi byose byagenerwa biriho kugira ngo uzoshinga umugambi wiwe aronka haca aronka nyina akora imigambi yiwe aho igihugu kiteza gutera imbere cyane cyane abantu aricyo kintu cyitwa abantu uteza imbere abantu rubatengera n'ikintu nicyo tunga rya mbere rero Botswana baravuga ati ushobora cyateye imbere kubera ko dufite ibintu bya diyama n'ibindi kandi iryo tunga bakarigabura ari abantu bake so ibyo birimo ariko si byo bikomeye ibikomeye n'intwaro nziza kuko turazi ibindi bihugu bifite abantu bake uyu mugenzanzi yavuze Guinea Equatorial miliyoni hari nabo barafite ibitoro byinshi ariko ugenda turaba muri Guinea Equatorial ntabwo usanga bateye imbere nzo muri Botswana bafise rero abantu bake nabo nyine kandi bahagira ibintu byinshi hari ibindi bihugu ndahenda kuvuga harimo n'ibibanyi nka Congo ifite ibintu byinshi bitagira agaciro tumenya n'ingera bingana ariko mugabo n'indwara itameze neza abantu iyo bamba ariko barangaza bakubitwa bisho bagirande nta buryo buriho bw'uko biteza imbere noneho na leta yotegerejwe gufata iyo migambi ikayishyira imbere ikabereka inzira nicyo cyitwa uburongozi cyangwa ubuyobozi bwiza urumva ntiba ifata ngo ishyire mu gaciro abantu ibahe uburenganzira ibahe uburyo gukora kugira biteze imbere
yego
niba rero ko hari icyo gituma Botswana itera imbere urabona harya rero ndakubwire mu kintu cyose turakunda kuvuga ngo umugabo ataguhusha itunga ahusha umugore kandi ibyo ni byo muri gegero twashobora no kuvuga n'umugore ni we rero igihugu kiza guhusha itunga yirusha ubuyobozi bwiza
yirusha
ubuyobozi bwiza byose birakunda kuko ubuyobozi bwiza bumenya ko butwarira igihugu icyo gihugu nacyo n'abantu abantu ukabubaha ukabona uburenganzira ukabafasha ukabashyira icyo bakwiye baca batera imbere bakura amaboko mu mbuzi ubwenge bwabo bakabugorora bakabibyaza umusaruro
reka tubandanye yego tubandanye ikiganiro tuze ku mirongo ya telefone dufite niyo ukuri uratwumva
yego ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye tumbeye
Deni niyo ukuri ndi Bujumbura mu Burundi
yego ufise akabazo cyangwa icyumviro uterera
niki yumbiyo nakabazo
yego
na n'umugizganiro numvise ko Botswana no kuri umuzi kono byagenze amna karore no uvuga bakeko batande muri Afrika uko n'ibintu bitamenyera muri ihugu byacu iravye ukuntu bakaba ahantu ubutegetsi bamwe bavuga ko abandi bavugiye ko biragoye rero mbona yuko mu bisanzwe nta iterambere ntiryobora mu gihe habuze imburu za politiki mu gihe politiki imeze neza abantu batangara ikibuza ko abantu baba abanyamisahe baza mu gihugu bagakora hanyuma igihugu kikaronkera ku nguko hanyuma n'abanyagihugu bakaronka umwanya wo kwicara bagateza imbere igihugu atanaguma bangara bamwe bahunga canke uguma wikeka ngo uyu munsi barangira nabi canke byo ni ukuvuga rero ko n'akarore keza cane katuma igihugu biteza gutera imbere uko bigenda kose kuko byose bihagaze ku kuba umuntu abaye hamerewe neza atambure ataguma yiteze ikibi hanyuma mera nk'ubaza mbega murabona natwe mu kino gihugu cyacu nk'Uburundi ko tumenye na baguma hari indani za politiki mu bijyanye no gutanga igihugu n'abakijya ko mbega muri yiteze ko natwe vuba ibintu nk'ibyo bishobora kuba byari ndetse
murakoze cye Clave mu mwishure
ego aravuze ko igihugu cha Botswana cyerekanye akarorero keza ego nukuri kandi ira Afrika yose kanisi ikwirabiraba iravye cyane cyane aho cyo gihugu giherereye ariko kandi nuko namubwira ko Botswana iri kumwe n'ibihugu tazimwo ingorane cyane zerekeye gusubiza kungena abantu baza baraherekanya baza barabisabisanya ku bibanza y'igihugu mu gutwara cyane cyane rero icyo nshimye avuze ni uko mu bindi bihugu cyane cyane burabiriki bofata akarorera kahe kugira ngo bashobore guca kuri iyo nzira no gukomeza intwaro nziza ahantu hose twafata mu bindi bihugu icyo abantu bashobora kuraba ni ukuvuga ko ibihugu byose n'Uburundi burimwo vyaspira kuneza yabyo kuneza yabo birongoye bivuga rero yuko akarorero keza ari akurikiza hanyuma abantu bakagerageza kuraba ingene bashobora gushira mu ngiro ingingo zimwe zimwe zishobora gutuma abantu bashobora kuza barakurakuranwa ku butegetsi hatarinze kuba ingorane nyinshi ubwo uvuga gushika
yego dufise kandi Viator utubwire izindi zina nahuri
je nitwa Haragira Mungu Viator
utumbeye he
and mu karere k'ibiyaga binini
yego ufise ikibazo cyangwa icyumviro
ndafise ikibazo ku batumire bose babiri ahanini bavuze ibijanye na Botswana ku karorero keza bahejeje kwerekana mbega ko twunuvise bavuga yuko Botswana biri mu bihugu kiri mu bihugu biteye imbere byo muri Afrika mwibaza yuko iyo umukuru w'igihugu atubahirije ibiringo kandi yarateje imbere abanyagihugu abatumire bibaza yuko hari ingorane byotera ama ikindi kibazo nagomba mbaze ni icerekeye ikintu gituma umukuru w'igihugu agiye ku butegetsi abaza ati jenzo mari kiringo kingana uko mugabo cha kiringo cagera agaca avuga ngo benshi baci bakoresha ibyo guhindura ibyashingirano fatira nko ku gihugu cy'u Burundi murazi nibyo bari mu mwiki gihe abantu benshi bamaze no kubizira kubera batabyumva ndibaza mbega byo babiterwa ni cyari ikintu gishasha bagomba gukorera abanyagihugu cyane no kuba baryohiwe n'ubutegetsi de baba bagishonje aba habuze iki nagomba batumire bagerageze batwereke batubwire icyo byo babiva ko n'igituma abakuru b'igihugu badashobora gufatira kwako karorero ko muri Botswana murakoze
Emmanuel mu mwishure
Ego, nagoma nishure cyane cyane cyikiriye cy'abashyiro cy'akabiri, ucyanga cyacu n'ukise neza. I byo babita kuki kugira ngo abakuru b'igihugu bigumize ku butegetsi bakarenza ibiringo byanditswe mu bwirwa shingiro. Hari ibituma byinshi byinshi cyane kandi bipakura abantu nyine baba babishaka kuko ubundi ntibyumvikana nk'igitegereje. Ariko byinshi bibaza nyamukuru cyane cyane no mu Burundi, yewe nibaza ko ari umwenda w'ubutegetsi utuma ubwo butegetsi babufise hariho inyungu zafashwe baba bakeneye ko baguma badufise mu mirimo, kuko kuguma ku butegetsi ni uko dona ineza y'abanyagihugu, nuko dore umutekano amahoro n'amajyambere yabo, nuko uca ku bintu n'amategeko utabivuga. Nta kindi rero ushobora kituma abo bantu bigumizaho, kuko ibyo barabibona barabizi, bafise ubwenge, bafite n'abahanuzi, barahanuriye benshi birananirana. Hariho rero inyungu zabo bwite z'uburyo agomba kuguma ku butegetsi n'akazi baba bari kumwe baba bakeneye guhabwa ngo bateze imbere. Nta kindi igihugu rero baba badufashe nk'ikintu cyabo, kandi muri afite icyo birakunda gushika ntibigera babona ko igihugu ari icyo abanyene gihugu ngo babone yuko bagomba gukurikiza amategeko nk'uko abanyagihugu mwabisezeranye. Ariko rero bakaca bagomba gufata ibyabo akabizo bateza imbere. Ubu nije kubona ko bikwiye kuraba mu by'ukuri ibyo kuvuga ko ari umugambi usenda BSD nko mu Burundi tubivuga ngo niwe uri ku butegetsi. Ni ukuri no kubwira ko hari hari abasembedefe benshi cyane batumva ibyo kajya kazi katwagwa n'umukuru w'igihugu w'ubu bari kubarakora, kuko benshi barabisabye baranabifite baranahunze no guhunga muri abo basembedefe abari benshi benshi batumva. Ni inyungu rero z'akazi, si inyungu za benshi, ni imishami yo kwishyura mu majambo make. Nibo babishaka isi abasembedefe ze bose bajya bita bagumya bahanga, kuko nabo baraguruwe amagoga ari menshi, ubukene burabisha indwara nyinshi kubera indwara mbi yagumyeho yigumijeho. Iyo bahindura akazi irimo indwara byari gukomeza biba ari byiza, abantu bakabona umwanya wo kwiteza imbere, kuko cyane cyane indwara ni ikivuga ni guteza imbere umunyagihugu wese mu buzima bwa minsi yose, mu burenganzira bwe bwose atishyira akizana. Mugabo ubu nabo basenge zese ntabyo bagira bambere n'abandi barundi bose, kuko ubutungane bubi burabafata, ubukene burabafata, indwara zirabafata. Icumye n'ubutegetsi buriheraba ntawe ugifasha Burundi. N'abantu bari bafite imigambi, abanyamahanga bujanye imigambi mu Burundi ngo bateze imbere batange akazi abantu barundi icyo barya, imigambi yose itembere yahagaze. Niyo mugira ngo ireka ifata ifata abatari abasende zese ifata abarundi bose. Ntabwo rero ugiye kubira abari inyungu z'akazi kamwe kajya kari ku butegetsi k'abantu batarenga cumi n'icyo no kwishyura.
Reka tubandanye ubundi aduteye akamo ni Leo Kargo, uratwumva?
Ya Amerika mu ndamukiriza n'umutumire.
Yego, arabumva. Mufite akabazo cyangwa intererano?
Yego, nari mfise akabazo gatoya ariko reka mbanze ntangure ku ntererano. Na cyane cyane nshimire Abanyabotswana, na cyane uwo mukuru w'igihugu wewe yafashe ingingo ibereye ku gihugu ciwe agatanga ubutegetsi akabona yuko Abanyabotswana bagomba kuguma mu iterambere, ikibaraje ishinga atari uko yokwigumiza ku butegetsi. Tukabona yuko na twebwe ngaha mu Burundi kigwa twakura, na cyane cyane ku batware bo ngaha i Burundi, na cyane cyane nkatumbereza kuri Kizigenza Perezida Petero Nkurunziza, gufata akarorero kabandi ba perezida babona yuko ubutware atari uko uguma ku myaka yose cyangwa kwigirangira ngo Imana y'igihugu kanaka, ukabona yuko ukwiye guha ubutegetsi abandi bakabusangira. Ariko nashaka mbaze akabazo gatoyi umuhinga mu bya politiki ariko aravuga mbe aho yaraba uko Uburundi na cyane cyane kahise na kuturimwo cyangwa n'akazoziyo twerekereza, arabona yuko iyo ngendo Abanyabotswana n'abakozi izote bigashyika ngaha mu Burundi hamwe idashyitse, mubona Burundi guhaye bugana hehe, tuzotera tugashyika hehe? Murakoze ngaho ku ishuri rya Amerika.
Murakoze Emmanuel. Alo?
Yavuze cyane, yavuze yihuta cyane, kibazo cyose sinacumbuye. Sinzi ko mwombira mu njamba.
Yari aravuga ngo iyo nyifato nziza y'abanyepolitike muri Botswana guhererekanya ubutegetsi ntibagombe kubuguma ko bishobora gutandukira no mu bindi bice bya Afrika cyane cyane muri ako karere k'iwacu n'u Burundi muri kazoza.
Oya muri kazoza bizoterwa kuza no kubandanya tubiharanira kuko ugiye kuraba akanya kaduka y'ujumbura bizo ntibizofatigiye kirekire kuko ntibifashe iyo abantu bose bidoga ko bashoje bakenye, iyo abantu bose bidoga ko barenganywa, iyo abantu bose bidoga ko batunze ubusa batanga ibiturire bagirane, iyo ndwara zimbarigije birashobora kugira ibintu bibi cyane. Ariko nibaza ko abarundi bariko bariga bariko baratora icigwa, icigwa kinini cyerekana ko ubu abantu bose mu matora batopfa guca gutora icyo babonye cyose, bari bahava bagatora umuntu cyangwa umuganga cyangwa imigwi y'abantu b'abayendepande bashobora gushyira ku ijambo bakubahiriza amabwirizwa y'igihugu, bakaba bakunda igihugu, bagakunda abanyagihugu, hanyuma bakagira perezida amategeko nimero n'inzego ziriho zose, bakaraba yuko iyo umukuru w'igihugu cyangwa urwego runuru rugombye gukora neza rukarengera amategeko, hariho urundi ruhazwa rukarubuza rukavuga tuti ibi sibyo. Ni Uburundi rero ko byagiye kugorana, hari hamaze imyaka itari mike umukuru w'igihugu atwara ubu igihugu yose, ubutegetsi bwose bwa gisirikare bw'inama nshingamateka n'impuzamateka bw'ubutungane byose yarabishyize mu bintu mwiwe, bikamugora rero iyo yavuye rero akagomba gukora ikintu kikabica kuko ntabwo umubwira feza yashyereka ngo bamubuze mu buryo bw'amategeko hakurya nko muri Zimbabwe, ariko kubuza mugaza feza oya nawe urarenze amategeko urarenze mbingiri bakamubuza bati ntibishoboka nka kuriya mbere ko muri Gambia ngo bakoreye ahandi hose basemerera muri Afurika y'Epfo bateze siko bigenda. Rero abarundi basore icigo ejo bigahinduka ntibasubire gushyiraho ibintu gutyo leta leta bamenye yuko uri harya atwara ubutungane atwara inama nshingamateka ngengamateka atwara igihugu cy'u Burundi, bamenye ko abo bantu bose bategerezwa gukurikiza amategeko kandi bacunganwa kandi abategerezwa bafite n'ijambo mbere n'igisigaye kikubahiriza ibyirizwa nshinga y'uko byanditse. Ariko ubu siko bimeze, bakaraba rero ko umukuru w'igihugu bashyizeho atabyuca bifata byose babishyire mu minwe maze hazabwira icyo agomba abarundi abakoze icyo bashaka nk'uko birumva.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku vyerekeye igihugu cya Botswana, aho Perezida yahahora Ian Khama yashikirije ubutegetsi icyese ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije asubirwa n'icegera ciwe. Mu Kirundi baraca umugani ngo nta nyambo ibura gahonzi, naho igihugu cya Botswana gifise cobera akarorero mu bijanye n'intwaro nziza n'iterambere. Ku vyerekeye ikiza cya sida ni igihugu kigeramiwe cyane, bavuga ko ibice 22% ku ijana by'abanyagihugu banduye umugera wa sida. Pierre Clave Nsengiyumva, ku vyerekeye icyo kibazo ntimubona ko ari ikibazo iyi leta y'icyo gihugu itegerezwa guhagurukira, kuko icyo kiza cya sida kigiye kiratwara abanyagihugu cyane cyane kiyahitana nk'abakiri bake, iryo terambere bariko bifuza gushika ko kubandanya rishobora kugeramirwa n'ikiza cya sida.
Ikiza cya sida kirabangamye cyane murabizi ibihugu bya Afurika byinshi, mugabo cyane cyane twarumvise ko muri ibi bihugu byo muri Afurika y'ubumanuko ari ikiza n'ukuri kica bigacika. Bavuga rero yuko mu migambi yihutirwa uyu agiye kumusubirira azokora azogerageza gushyira mu ngiro, yavuze cyane cyane ngo mwabicishijemwo ibyerekeye kurwanya ubushomeri kubera hariho abantu benshi ubu n'abajene bakiri bato batagira ubuzi. Mugabo kandi n'uko usubira tukanavuga ko no mubatsego gose niyo ngwara nisho kiza ari mu cyane ugwaruka abayivukanye akaba nabandi bashobora kuba bayandura mu buryo ubucanye buri yakubera kubera kwigenza uko bidakwiriye rero no kuvuga ko byose ni byama vyera ngode hamare arabura yaburi kibuze kandi n'icyo gituma abantu bategereza kubaho bariko baragerageza gukosora no gukora ibintu kugira ngo batere imbere muri byose rero ariko twovuga ko iki kibazo nico basubiza inyuma kuko kirahari hariho n'imigambi myinshi iri kwiraba kandi atsinda mwana avuze ko kandi biranavugwa ko ari igihugu na Transparency International ivuga ko muri Afrika kiza bira mu kibanza cya mbere mu bihugu bitarangwamo cyangwa birimwo kunyonyonye ukugibiturire uvuga rero yuko uburyo burahari butangwa ari biciye mu kigega cy'isi yose ikugwanya malaria n'izindi ndwara nk'igitundu cyangwa ibindi aho hose rero bazogerageza bakore niko bimeze mugabo hari icyo twovuga kandi nuko iyo igihugu by'ukuri gifise ubutunzi kikaba kandi gifite n'intwaro nziza ibyo n'ibibazo mu bisanzwe bitorerwa inyishu byigwa bagashyiraho n'imigwi bagashyiraho n'uburyo n'abantu bashobora gukurikirana ingene uburyo bwashyizwe mu kurangura uwo mugambi wo kurwanya icyo kiza cya sida bugenda murazi ko hari ibihugu byinshi byo muri Afurika biro nk'uburyo bwinshi cyane ariko ugasanga kubera ingorane z'abashobora kuba bashingwa amazibanga yo kuraba no gucungera ikoresho ry'uburyo ingende bashobora kuba kenshi aribo babyonona mugabo muri Botswana bibaza ko kicyo n'ikibazo bashobora gutorera inyishu nk'uko bashobora kuba batorera inyishu n'ibindi mugabo ariyo n'ikindi abantu batazi nuko muri imyaka bavuga nk'itanu iheze nabo nyene ubutunzi bwabo bwagabanutse gato buvanye n'ibindi bintu bahora bakora bakura nk'amafaranga ari byo bacukura mu byerekeye nka nickel cyangwa ibyerekeye ifeza cyangwa ibice bitajo kuyibura n'ibindi ko ku isoko mpuzamakungu byagabanuye igiciro byagabanije agaciro kavyo ni ukuvuga ko nabo hariho imigambi imwe imwe yabaye tuvuga ko bashobora kuba barabonyemo nk'uruhombo rumwe rumwe mugabo urumva ntibahomba kuko baratunze cyane ariko nabo nyine nisukwijajara ni ukuvuga ko bateza kuguma barondera ingende bagerageza kubungabunga umutungo baronse kugira ngo babandanye batera imbere kandi bigende neza ibyo nabyo biva ku bintu byinshi ni ukuvuga ko hariho abantu bariko barinjiza nk'imitahe yabo muri icyo gihugu abo nabo bivana n'ingende bakorana bivana n'ingende nabo nyine bazo kwicungera kugira ngo ubutunzi bwabo bugume bumeze neza kugira ngo imigambi yose harimo mbere n'uwo kurwanya icyo kiza cya sida ishobore kugenda neza bashobore kuronka uburyo bukwiye kandi cyane cyane bashobora kugira icyo bavuze bonyene kugira ngo babicungere neza
mwariko muravuga ko nivyo amakuru avuga ko ibiciro n'ivya diama byagabanutse nibaza kuva mu mwaka wa 2014 abavuga ko kuzera ku kicuruzwa kimwe naho coba kizana amafaranga y'agaciro bikomeye nko muri Botswana ku bijanye na diama ko icyo gihugu cyo tegereza kurondera ubundi buryo butandukanye bwo gukomeza ubutunzi mwibaza kwivya ari byo
ego nukuri ivyo nivyo kuko icyo kimwe nico nagituma navuga nti abo bazana imitahe no kuraba nabo inyungu zabo izo bizo hanyuma kandi muri Afurika turabizi ko hariho ibihugu byinshi bitunze mwanacishijemo mu mwanya umugenzi yariko aravuga vyerekeye Kongo igihugu gitunze mugabo kirimo ubukene butagira izina nukubera ko amakontra bahana n'ibihugu n'abantu baje gucukura rimwe rimwe nta nyungu z'igihugu bashiramwo bitaho cyane. Sinzi ko mukurikira mwarumvise nko mu gihugu cya Cameroon ko hariho nk'ibihugu bisigaye biza kugura amatongo cyane cyane baravuze Ubushinwa.
Nabibonye muri documentaire nabibonye muri documentaire Abashinwa baza bagafata amatongo y'abanyagihugu abanyagihugu bakabirukana batazi niyo bizananye batazi niyo watanze amategeko atani ndishye.
Rero icyo ni na no kugabira cyane cyane ibyo si kuri Botswana gusa ni kuri Afrika yose mu minsi yeze nino mwarumvise ko ubumwe bwa Afrika bwasinye cyo bise isoko rusange no kurabika yinjira ku gihugu kimwe kimwe kuko igihugu kimwe kimwe kigira inyungu zacu ibyo giteza gukingira kugira ngo simvuga protectionism mugabo hariho inyungu ziwawo nk'igihugu seza kuraba uvuga yuko na Botswana nicyo kimwe kuraba yuko uwo mwimbu wa Diamabega ejo hirya ejo ntihaboneka izindi mu kindi gihugu atariyo amahera bahora baronka atangwa kugaburwa n'abandi ibyo mwavuze nibyo ni kugerageza ku diversifia kuraba ahandi gukomeza n'ibindi bisata kugira ngo kanatsinda bo mugabo ubwoba abantu bagirira ni igisata cy'ingenzi cinjiza uburyo butari buke kandi mu gihugu twavuga ko mu bya politike kivaje neza itekanye kironka ingenzi zitari zike kandi n'abantu benshi bifuza kwinjirayo ku investisa no kuvuga rero yuko bashobora kugira inyungu zitari zike ariko nawo nyene no kwisungera uko hari byinshi abantu bakunda kuvuga iyo maclassement mu gihugu kiniki ngo kinze ubwa mbere ngo kimeze neza kivashe neza mu butunzi rimwe rimwe biratuma abantu basamara aba bagatangura no kugira mbere n'ama investissement adashoboka asanga mu nyuma basanga bahombye ibintu byinshi cyane uvuga rero ko nta na Amerika cyangwa Ubushinwa cyangwa Ubuyapani n'ibindi Ubufaransa Budagi bihugu bitunze cyane byo ku isi biguma mbere biteza imbere ubushakashatsi ukura ingene ukomeza ibyo bufise mbere bukaronka n'ibindi bukabyaza umusaruro nk'uko mugenzanje yabivuze ibihari kugira ngo basezere burundu ibibazo bimwe bimwe bijyanye n'ubukene cyangwa no gusubira inyuma.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Perezida mushasha muri Botswana Mokwesi Masisi mu byo azoshira imbere yavuze ko azogerageza gutorera inyishu ikibazo kijanye n'ubukene na cyane cyane ku bakiri bato. Mugihe tuzi ko abakiri bato nibo kazoza k'ibihugu kenshi mu bihugu byo muri Afrika abakiri bato n'abashoboye kurangiza amashuri badashobora kuronka akazi cyangwa ugasanga bakoreshejwe mu bundi buryo bugayitse bw'inkozi z'ikibi bagakoreshwa ku nyungu za politiki. Uwo muhango yatanze Emmanuel ubona ufite akamaro ni ikintu gihambaye cyane atezwa gushimishika ko nk'uko yabivuze.
Ebe cyane ni ikintu gikomeye rwose muri iki gihe biri mu cyane cyane bya Afurika mbere byose biri mu nzira y'amajyambere uburyo burebure usanga bifise abantu bakiri bato benshi cyane abantu rero bakiri bato benshi iyo bafise badafite icyo bakora usanga mbere muri icyo gihugu ata mutekano haza guhaza nta n'iterambere rihaza rero uyu mwaka yatanze ni mwiza cyane niwe ukeneye gukorwa mu bihugu byose bya Afurika ariko rero mu kuwukora bisaba rero yuko haba ariyo mvaro nziza yemewe n'abanyagihugu icyo bita stabilite preferensi niko babivuga hamwe abanyamisare bo hanze mbere n'abanyagihugu nyine bo nyine ubwabo bafite imisare bafite ubwenge baza bagashinga imigambi y'iterambere itanga akazi kubera bize icyo gihugu bize ko atambiye ko atangwando akakarenganya ko atoha bagashigara imigambi gatanda kazi kubanza kibazo leta nayo ikongerekanya yuko ubwo rwaruka rwose ubwo igomba kugwigisha cyane cyane ikabigisha ubuhinga bushasha ari ubuhinga bwinshi butuma abantu iyo baheje amashuri bo nyine bashobora guhabwa bakishingira imigambi yo kwibeshaho imigambi itanga akazi baje kurondera akazi muri leta kuko na leta usanga atanakifise barahaniganira ibyo rero bigatuma ukwigisha ku education itanga ubumenyi barimenye abasigaye ko leta ishyiraho ibigega bituma umuntu akiri muto wese agenda aya mashuri atanze umugambi w'iwe ukabona ko ari umugambi ushobora gushyira ku kintu bahabwa bakamwishinga bakahaba ibigega byo kwishingiza abo bantu bakaronka rero mutahe bagashobora gukora ubwite politike nk'iyo irashoboka irakunda nibyo bituma iyo bitera imbere nibyo bituma mbere hari iterambere haba n'amahoro n'umutekano nicyo bita stabilize nicyo mbona cyo bishingiro bya politike y'abatwara inyungu yo muri afurika
yego
n'ahandi ubiretse gutyo abantu baca bajya mu bintu bimwe bya bikoiyayamose by'ububandi by'ubusuma by'ubusambanyi n'ibindi kuko umuntu akaca afite akora aca bagise akafata ikije cyose nicyo gituma rero kandi urumva afurika idafise urwaruka ngo rufise akamaro ntakizohava inyuma ngo bazava basubira ahubwo baze bayikoronize rero byoroshye
reka tugaruke ku mirongo ya telefone Adolphe aduteye akama Adolphe bwira irindi zina ntahuri
Odari Adolphe
uri he
ndi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu Rwanda
yego ufise akabazo cyangwa intererano
okay icyo nabanza gushimira abo basesenguzi bacu mwatumiye nuko ikintu bari kuvugaho mbere na mbere ndabanza gushimira perezida wa repubulika y'u Rwanda ko icyo ari cyo kintu yabanje gukemura ku kintu kijyanye n'urubyiruko cyane nka edikasiyo bibaza abanyeshuri biga neza nta munyeshuri cyangwa mbere habonekaga abantu batazi gusoma no kwandika ariko ubu buri mwana asigaye avuka aba ajya mu ishuri akiga ndumva n'uwo perezida wa Botswana ndumva bisa nk'aho niba cyaba ari cyo kintu azashyira imbere cyane ku kintu cya edikasiyo byaba byiza ndumva byasa ntari ibyiyumviro byanjye nari mfite
murakoze dufite kandi Thierry watubwire n'iri zina naho uhamagaye itumbeye
yego mbanje kubaramutsa ni Thierry Isaacye ndi Bujumbura
yego
ndamukiriza batumire
yego barakumva
yego nagomba guhera ku ntererano mu nyuma mpereze ku kibazo ngomba kubaza abo batumire ego mugiye kubiraba muri Afrika yacu ahanini muravye abayobozi bagiye barongora bino bihugu ndetse n'ababirongoye muri bino bihe usanga ari abayobozi batigeze kenshi barangwa n'umutima wo guteza imbere abanyagihugu ugaca usanga rero kenshi baje bazanye umutima ahanini wo kugomba gushyira mu mifuko yabo mbere n'ibigega by'igihugu bigahenuka ari naho hatangura haza cya kintu cyo kurya ibiturire kandi umaze kubona abategetsi bo hejuru bajya ibiturire ukaba uri umutegetsi wo hasi nicyo buza yuko nawe uheze ugacana ugenda ukagira ibyo ibyo dukunze kubona n'iwacu cyangwa n'ahandi niyo gituma rero nagomba mumbarize abo batumire twakunze kubibona mu bihugu kenshi byatiyemo intambara ibihugu byabanje kubamo intambara idasanzwe abayobozi b'ibyo bihugu bamaze gushyira ku butegetsi bavuye muri iyo ntambara bagasanga bashaka kuguma ku butegetsi ugasanga babyigumbira ko ntibaheze ngo bahereze abandi nk'uko twabibonye muri Botswana nagomba mbaze rero biweze uko kino gihugu giteye imbere muri kino gihe babona ari kubera ko kino gihugu cyaba cyaratiyemo intambara hanyuma mu bihugu by'iwacu birimo kenshi imigambi myinshi dukunze kubona ko abantu barongoye imigambi itandukanye harimo mbere n'imwe musange idafite ingufu umwe wese asohora icyiyumviro cyiwe ugasanga ni n'ibyiyumviro rimwe na rimwe mbere bigenda umenga birahushanye ugasanga ntibashyize hamwe ingufu agoma baze kuko bashize hamwe ngubu kenshi turakunze kubibona baraheza batitunganya bagatera imbere kubera ko batabaye byinshi mu gabatatu bumaze agoma baze rero muri kino gihugu kubera ko twumvise ari n'amashyirahamwe mpuzamakungu ashima kino gihugu intambwe igeze ko biba bituma nuko kumbure hari imigambwe mike canke iyo siyo hanyuma nagomba ngire ko nteragamo abategetsi bacu bini wacu muri Afrika baze bamenya ko rimwe na rimwe bashyize mu gihugu bwo kuyumviye ubwa mbere abanyagihugu mbere yo gushyira imbere inyungu zabo murakoze
murakoze mu mwishyure Etienne Claver
ego arashikirije icyumviro gitomoye nivugaga ko birumvikana ko Botswana ntambara cyane tuzi ntagisi igihugu twigeze twumva ko cyagiye mu ntambara niyo kandi noneho hariho n'ibihugu biri bihari imbibe ntambara zimwe twumvise intambara zabaye turavuga nka za Namibia cyangwa za Zimbabwe cyangwa Afrika y'Epfo ni ukuvuga ko ibyari zari ntambara aho ubona ko hariho nk'abantu bate nka bakavantara abitwa bakavantara bagwana n'aba autochtone ni ukuvuga bakavukira bitwa ko ari bakavukire nubwo bose bavuga ko ari bakavukire ariko hamwe warasanga hariho nk'imigwi y'abadasangiye urukoba hamwe n'abirabura bashwana ariko rero muri iki gihugu cya Botswana cyo kimwe n'ibihugu mbere n'uvuze nta situation y'intambara ya guerre civile tuzi yoba yaratumye nk'ibihugu bizinga bango bidindire turazi ko Zimbabwe byarabaye barashwana cyane ariko umwanya byamaze cyane cyane bose bavuga bati bikukire kuva muri za 80 urumva ko hati imyaka hafi 40 nta ntambara zabayemo Namibia nuko Afrika y'Epfo nuko nuvuga yuko Botswana yagiriye ubuntu tuvuga ngo Imana yarabafashije bevoliwa hamwe n'ibindi bihugu bitarimo intambara abonye ntiyabayemo ama bashobora gutera imbere baragiranira urudandazwa rumeze neza n'ibindi bihugu byari impande yabo aranavuze ati kubona ta ntambara bitwara igihugu ku iterambere ibyo birumvikana cyane mugabe ico kimwe abuhereje kati imigambwe myinshi kubona hari imigambwe mike ko bituma bashobora kumvikana ibyo nibaza ko nukuraba iyo bavuga ngo imigambwe mike ni ukuvuga ko iyo ari yumvikana ariko hariho n'iyindi migambwe kariro iyo muri ico gihugu murimo abantu benshi nyine muri Afrika mu Burundi cyane cyane tuzi ko hari abarepublikani n'abademokrati gusa mugabo hari imigambwe myinshi cyane muri Amerika mugabo yimenyekana iyo hageze amatora ingene zira irivanamwo n'ingene zirashyira iyo ibikomeye ni ukubera porogaramu rero cyane cyane nibaza ko twovuga ku bwinshi cyangwa ubuke bw'imigambo ariko twovuga ku nkomezi n'uburinde bw'amaporogaramu rero nimba ari amaporogaramu y'iterambere amaporogaramu aduza ubutunzi aduza urugezo abanyagihugu bageze ko iyo niyo migambi irashe tuvuga nayo n'ibihugu bashobora gusanga mbere bidatwarwa n'ibigambwe hariho ahantu hamwe twumva usanga hari abantu batorwa atari bo batwara umugambi mu Bufaransa twarumvise uyu muperezida hari ubu yatwaye yashinze umuvuba yiwe hageze amatora ni ukuvuga ariko yaratsinze kuko bivugwa ko hari abari babishimye benshi baba barashinze ivyo yavuze nubwo hariho haguma hariho n'abantu bavuga bati ko atari byo atatsinze cyane ariko igikomeye si imigambwe ubudidi bwabi cyane cyane n'ibyiyumviro byayo nayo icyiyumviro yashikirije ukuri nibaza ko na karorero keza Botswana yerekanye n'ibihugu bindi bishobora kwisunga ama iratera imbere
murakoze tugarutse ku mirongo ya telefone Gabin aduteye akamo Gabin uratwumva
ndabumva neza bijya Amerika murakoze kuri aka kanya muduhaye nitwa Gabin ndi mu Rwanda mu karere ka Musanze noneho
Botswana ni igihugu rwose cy'intangarugero gifite demokarasi kandi bigaragara ko kiri gutera imbere. Urumva ko ari abantu bari imbere mu bintu byo kurwanya ruswa. Numvise nari n'amaraporo menshi ajya numva bavuga ko igipolisi cyabo kiri mu gipolisi gikora neza muri Afurika n'ibindi bintu byinshi. Botswana bigaragara ko ibindi bihugu bya Afurika byarakwiye kugenda byigira. Ngewe nk'utubazo nka tubiri we na FC nabaza abatumirwa. Nashaka kubabaza ese muri Botswana haba hariyo amashyaka ya opposition, ese niba hari akora gute? Aka kabiri nubwo wenda nsa nkaho ari ukujya urusijeho gato, ariko ndashaka ngo basobanureho gato ese bino bihugu biyoborwa n'umuperezida ugasanga amaze imyaka 20-30 bano mbese mu buryo bayobora mu buryo bwa dictatorship. Ibihugu byabo byaba biteye imbere kurusha ibihugu biyoborwa na demokarasi muri Afurika, bategeranyije bakore comparaison cyane cyane mu bihugu bya Afurika batarebye ku by'Iburayi, bategeranyije iterambere ry'ibyo bihugu byimakaje demokarasi nubwo nzi ko ari bikeya muri Afurika. Deni badukore comparaison ubundi batubwire. Murakoze ijwi rya Amerika, dukunda ko musigeze ibiganiro bifungura ibintu byinshi binyuranye.
Ego mwishyuye Emmanuel muri make.
Ego murakoze muri make. Reka mvuge ariko mbere kuri kimwe cya mbere, muri Botswana nta ntambara yahabaye nta isuzi mugabo n'icyuba icyitwazo ko mu bihugu byabaye habaye intambara atateramberi ryubaho atambere n'ubutegetsi n'ubuyobozi bwiza uburongozi bwiza bubaho. Turafite akarero keza mu Rwanda, nta ntambara isuzi yo mu Rwanda tuzi tuyisi ngo yerekeje igihugu kimwe urabye jenoside yakorewe abatutsi yabaye muri 1994 yabaye rurimbutsi. Ariko u Rwanda ubu ni akarorero ku isi yose mu byerekeye iterambere, urabyumva. Hanyuma u Burundi nabo harabaye intambara nyinshi, hanyuma rero amasezerano y'Arusha arayirangiza, humvikanwa ko imvaro igenda iterwa kumera, harabaye ikirego kitari gito, habaye amahoro, harasubiye Abarundi barasa n'uko ariko barasubiza hamwe. Mugabo kubera ubutwari bubi uwo mukuru w'igihugu nyine agomba kwigumiza akarenza ibirindo, intambara ubu iriho kandi n'indi ishobora no kutandukira n'akarere. Rero kuri ikibazo cya nyuma, iki cya nyuma avuze muri Botswana hariho ibiganza bitagira bimwe n'ubutegetsi n'ibyenda buriho.
Ariko ntaguciriyemo muri make umugambi uri ku butegetsi witwa Botswana Democratic Party niwo uri ku butegetsi kuva icyo gihugu cikukira mu mwaka w'1966 cikuye ku Bwongereza. Eske muri kazo muri kazoza ntibishobora kuzotera ikibazo kuba ari umugambwe umwe wiganziye ubwo butegetsi naho abategetsi bakurakuranwa? Hari iyindi migambwe itavuga rumwe na leta ariko ntiraronka karyo?
Rero situmva haba induru iyo habaye amatora. Yabaye amatora kandi niyo mugambwe yindi itavuga rumwe na leta niyo uri ku butegetsi irajamo. Ariko sidumva induru ivuga basibye amatora baturenganije bagize muri icyo gihe. Rero iyo amatora agenda neza abanyagihugu bakuma bakunze uwo mugambwe kumva batwara neza, kandi ibintu bishobora no kuba bigaragariye n'uko igihugu kimaze gutera imbere. Aho ntaje haba ubu ingorane mu gihe barenganya iyindi migambwe, kuko mu nyuma baguma barenganya imanya mbarengwe barapfa bakabyura akabumba hakaba induru hakaba n'intambara. Irebye rero ni kuraba abanyagihugu bagenda babiraba n'uko amatora baranumva bagenda kuraba, abanyamahanga bagenda kuraba amatora ingene yagenze bakagomba kuzagenze neza. N'umugambwe watsinzwe kucyemeza ko atandura amasaha rero urumva nta kibazo bafite.
Yego mu mwanya muto yasigaye imisegonda mikeyi, Pierre Clave hari icyo mwovuga ku bwanyuma ku byerekeye Botswana muri make cyane?
Muri make navuga ko iki gihugu Botswana ari ka iri twovuga idasa cyane n'ibihugu byinshi byo ngaha muri cyane cyane muri Afurika, kuko watwaye icyo gihugu n'uwahavuye watangwa ubitwara ni se w'uyu wahavuye. Hanyuma kandi uwo mugambwe wabo ni wo warujejwe ibintu byose byerekeye Zimbabwe, mbabarira Botswana. nubuga ko bafise umuco bakurikije kandi abantu babasonerera ko
rero
nibaza ko dakarorokeza cyane.
Murakoze abatumire bacu yari Tie Clavence ngiyumva kurikiranye hafi vyereke politika akaba yanonose n'ivyereke butungane bw'inyuma y'intambara na Emmanuel Nkengurutse yanonose ivyereke amategeko n'imigenderanire y'ibihugu akaba kandi yigeze kuba umusenateur. Dushimiye rero mwese mwakurikiranye iki kiganiro abateye akamo bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro muri sana. Mugire ibihe byiza.
Mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika.